VOA. Iyi ni Ijwi rya Amerika. Turabaramukije nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu itariki 20 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2016. Muri studio muri kumwe nanje Alois Bigirimana hano ni Washington DC. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Amafaranga y'agaciro se dufyatura uko tubishatse, yava murahazi ava byo twiyimbuye tugashora hanze cyangwa akava muri cya gisata cy'ingenzi.
Uyo ni Joseph Butore, ni cegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga kwikena ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi tugiye kuzibashikiriza mu kanya. Mu Burundi haribonekeza ubukene bw'amafaranga y'agaciro, abadandaza bavuga ko basigaye barindira amezi arenga 5 batararonswa ayo mahera mu gihe baba bakeneye kurangura. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwa na Eloge Wirika neza.
Kumaze kuvunjiramo amafaranga twaciye ko kumugwa mukuru Bujumbura, ibiciro by'ibanki nkuru y'igihugu idolari rimwe byanditswe ko rigurwa hagati y'igihumbi kimwe amajana 660 n'igihumbi kimwe amajana 665, rikagurishwa hagati y'igihumbi kimwe amajana 335 n'igihumbi kimwe amajana 670, ariko igiciro cy'ukuri cyari hagati y'ibihumbi 2 n'amajana 350 n'ibihumbi 2 n'amajana 660 kugurisha n'ibihumbi 2 n'amajana 7 kuyagura. Ifaranga ry'abanyaburayi aya eho uretse kwa henshi ritaboneka ryagurwa 2008 rikagurishwa 2087. Abo twahuye baroye kuyarondera batashimye kuvugira kuri mikro yacu babwijwe rya Amerika ko bumiwe batakironka n'ico bashikiriza. Ubwo bukene bw'amafaranga y'agaciro bwatumye ibanki nkuru ya Republika BRB ifata ingingo zo kuyaha imigwi itatu gusa y'abagwiza tunga. Antoine Muzaneza, umukuru w'ishyirahamwe ry'abadanda za Kobo.
Mu mategeko BRB herutse gusohora yaravuze yuko igifaranga ry'agaciro abantu ba mbere bazobanza kuriroka icyo twita ba priorite ni abantu bazana ibintu bijyanye n'ibitoro, n'abantu bazana ibintu bijyanye n'imiti, n'abantu bazana ibintu bijyanye n'uburimyi. Hariho ibindi bisata bisanzwe bitaronka iyo faranga ry'agaciro. Ndashobora kubyirabira ko na jewe kuko nsanzwe nzana ibikoresho byo kubaka. Iyo tugiye gusaba iyo faranga ry'agaciro mu mabanki dukorana, turagenda tukuguruza lisansi icyo bita lisansi, ariko bakaca batubwira ati ni muri ndere gatonya turabiko icyo faranga rizoboneka. Urashobora kurindira rero amezi arenga 6 utararonka ifaranga iryo faranga ry'agaciro. Hariho n'abacaba biheba ubu rero kubijanye n'aba bifise ni imvira ko ariko badandaza amastoke ya kera. Mugabe amastoke ya kera naho nyene azotenda here, none bizoca bigenda gute leta itatwugururiye kugira twese tugire akse kuri iryo faranga ry'agaciro.
Umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu asigura ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro buterwa hanini n'igihuhusi cy'ubutunzi cyateye ku isi yose. Jean Ciza:
Icyo dutangura kumenya nuko ibanki nkuru y'igihugu idafyatura amadovize, no kuvuga ko amadovize tuyaronka avuye hanze mu buryo buzwi. Ikibazo rero cy'amadovize nicyo turakizi kirahari, ariko icyo kibazo ntitucisangije. Nibyo nk'Uburundi nk'Abarundi turabona ko dufise ingorane, catewe n'ubukene bwateye ku isi yose. Iyi krize financiere yaje ibiciro ku masoko mpuzamakungu bihagabanuka ku bishoregwa hanze z'ibikawa mu Butare cyangwa ibindi, byaratumye amadovize yinjira mu bihugu agabanuka.
Jean Ciza anatanga uturorero tw'ibindi bihugu ibintu byamaze kuyangara. Abadandaza barafite ibintu bitatu batanga nk'umuti. Muri byo harimo gucungera ingene amafaranga y'agaciro agurishwa.
Uburyo bwa mbere nuko banki ya Republika yo liberaliza igatanga amadolari ku bantu bose bashobora kuyaronka. Uburyo bwa kabiri twifuza yuko banki ya Republika yokorana ikavugana n'amabanki ukuntu ayo mafaranga yabonetse iyo bayahaye amabanki ukuntu ategeza gukoreshwa. Uburyo bwa gatatu nuko ayo mabanki igihe bariko barakorana nabo bita ngo ama bureau de change bakwiye gukurikirana neza ayo mafaranga babahaye yuko ariko bayadandaza ku giciro bayabahaye ko hariko akanyungu gatonya atari amafaranga y'umurengera.
Icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu wasaba abagwiza tunga guterera umuganda mu kurondera ibindi bicuruzwa byo gushorera hanze y'igihugu. Joseph Butore yari yabakoranirije i Bujumbura kuri uyu wa kabiri.
Amafaranga y'agaciro se dufyatura uko tubishatse, yava murahazi ava byo tuyimbuye tugashora hanze cyangwa akava muri cya gisata cy'ingenzi. Imwe mu nzira zo gutura umuti kibazo cy'amadovize ni uko namwe nk'abadandaza mukoresha ubwo bwenge Imana yabahaye mu kwiyumvira ibindi bintu nk'Abarundi tugashorera hanze. Ntitwame turi ya gusa ngo dushaka amafaranga yacu tugende hanze kuzana ibindi bidanatu nko kumenga twebwe nta kindi kibuna kimwe dushaka gutwara hanze
kuva Burundi bwitwe izina amafaranga y'agaciro ntiyari bwaduge kurugara ariko muri iki gihe mbere no mu gihe gihugu cyacafatwe ibihano mu by'ubutunzi ya mbago mu mpera z'imyaka ya 90 ibiciro ntizigeza biduga kurugero biri ku eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
akoze loje tukiri kuri inkuru mukuru wishira hamwe parse makaba numuhinga kuvyerekeye ubutunzi Faustin Ndikumana amenyesha ko umutinya mukuru ari gukura Burundi mu ndyaneza politike tumwumvirize
ubwa mbere hoho ibyo bitangurira kuco bita balance commerciale no kuvuga ibyo ushorera hanze amahera uronka bashoriye idanazwa hanze n'ibyo ubukeneye byo hanze ugurira hanze no kuvuga rero iyo balance commerciale no mu misi yahera yamye idashora kurenga 20% haro ni gihaja munsi ka 15% bisigura rero yuko amafaranga dukura mu byo twashoriye hanze ashobora kututuma tugura 20% y'ibidandazwa dukeneye none amadovize twogura ivyo bindi 80% acava ayo rero yahora ava hehe ava mufasha agacava muri ya mitahe yabagwiza tunga babanyamahanga binjira mu gihugu akava mu mahera ashobora kurunyikwa nabe ni gihugu bacu bari hanze barungikiye abandi bene wabo n'icuti zabo ziringaha mu gihugu canke amadeni ashobora kwakwa ni gihugu mu mabanki yo hanze muri bya bidatu dushorira hanze cyangwa duhamya dovize yari kawa mwese murazi kambwe n'imizuburo ingenzi bikirasubira inyuma mu mwimbu irandwa ruguru isubira n'ibintu muzi ari aho riduha bera gaciye igira kabiri ya amafaranga y'agaciro y'imfashanyo yaragabanutse cyane ku rugero rudasanzwe kandi ariho yahora shigikira ifaranga ry'u Burundi igihe kandi igihugu gifise isura y'igihugu kiri mu ngorane za politiki mu gifaransa pays en crise no kuvuga yuko abagwiza tunga batihutira kuzana ibitaye mu Burundi no kuvuga yuko umutire tugaruka hahandi kavuga tuti igihugu giteza kuva muri ibintu z'ingorane za politiki izinga za putu tazivuye mu ntibikunda kuko ya amadovize ya cooperation yimfashanyo ategeza kwanza gusubira hagarwa ko ntahanashira kuza abo bagwiza tunga byinjiza imitahe mu gihugu azaruka intambara twayivuye mwazo igihugu cyifashe vuga ati igihugu citeka ta nta ngore za politike zirimo inyishu ya mbere nuko tuva kwitu igihugu kiri mu ngore za politike n'uri tumwe mu nyapolitika hari hari bu butegetsi muri opposition n'abandi ibakuri igihugu cy'u Burundi bakure mu nzira bwa bunyungu bwabo butahera tumi igihugu kiraje kirondera ama utukirondirire umuturama kiri igihugu cyifashe nk'uko ibindi bihugu biriko birabikora
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Burundi sendika yabigisha stebe mu ntara ya Rutana ntishimishwa no kugene igikorwa cyo guhindurira ibibanza bigishwa bahora bakoreramo cyagenze ivuga ko cyaranzwe n'utunenge murambabarira isaba ubushikiranganje bw'indero ko bwo bisubiramwo n'inkuru dushikirizwa na Fidelite Ishatse
Murundi bwose ariko habikorwa cyo kukwiragiza abigisha ku mashure ibonekeza ubukene bwabo biko bikorwa mu gukura abigisha ku mashure ariko benshi bakabajana ku mashure ariko abigisha bake cyo ikorwa mu ntara Rutana sendika Stebe nishimwe ikintu cyakozwe ivuga ko umuryango yaba ari bahinduriwe aho bakora agahinda ari kenshi manuma Antoine arongoye sendika Stebe mu ntara Rutana
igikorwa cyo kukwiragiza abigisha ku mashure basanzwe badakwiye cyaranzwe n'amahinyu akomeye bwa mbere abigisha barashwiragijwe barungikwa ku mashure kure yaho bari basanzwe baba nko ku birometero birenga 50 mbere gushika no ku birometero 60 umujyango rero ni umubabaro n'agahinda
nitwashobye kuronka urongo ubuyobozi bw'indero mu ntara Rutana aho bita badepeye kugira tubwire igiti gica barimo bahinduriwe aho bakora mu ntara yose ya Rutana no muri syndicat stebe nabo nyine batubwiye yuko cyo kitigiri bataracegeranya yamara baduhaye tumwe mu turorero twabahinduriwe ku ngoma mukuru w'intara ya Rutana.
Kwishure ya Riserutana bajya bajejwe gukwirikana abanyeshuri bitabankadre na karero hage nka munana. Kwishure rito rya Rutana ya mbere hagenda batandatu. Amaze kugenda abigisha banga no kwishure imwe. Murumva ko ari benshi cyane.
Twagerageje kurondera umwe mu bigisha bahinduriwe imirimo. Uyu numwe muri bo ntiyashimye ko tumuvuga izina.
Je nahora ndumurezi muri Riserutana ubashitse kwishuri ya Ecofo Gasuno muri Giharo. Siyagufi kuko nzojabuka makomine 3. Hariho Rutana, hariho Bukemba, acanshika muri Giharo. Azi imyaka 23 nkora akazi ka leta, bose mbona ingere noba Igiharo ntayo umujyango ngaha, kandi ndabona ko imyaka yanje idashobora kubinyemerera.
Uyu mukenyezi yuzuye gahinda, ntabona uko azobigenza ejo aho bukera.
Nahora nkora mu mika muri komine Rutana. None bashize ku mpinga ahantu ngo bita mu mugondo je nta nahonze. Kuva ndavyumva ndira nkurura mwosotse sinzi abana biga ku kitaba none ubu bazo cha batungwa nande sinzobajana aho hantu nahonze ko nzosaba indaro mu mihanda sinzi ko ariho na home ntacho ndabiziho je nk'umugabo wanje akora ahantu biti bugendana yahoraza muri vacances asanga ku kitaba none ubu tuzohora duhurira hehe akora ahantu mu mitumba atunzwe n'abantu ko tugiye kubaho je nakonze asa umuntu azoheba akazingira ngataye muhira
hari habigisha barosa amahigwe y'ukudahindurirwa ibanza bakoramwo yamara barabazwa n'ibiri ko byashikira aho basangiye umwuga
ryaho nk'ahantu nabonye barakuye umuntu bakasubiza uwundi urumva ibyo hagiyemo kankunze hariho abantu banashaje bafite n'imyaka na myinshi bakamukura muri komini imwe bakamujyana mu yindi harimo n'abafite indwara bijya bavuze ngo by'indwara ngo iyo kriteri yarabaye je ndazi umuntu agwaye igitune ahora akora mu mika bashize ahantu kure cyane mbona umengano kugomba ko abantu boheba akazi bamwe kugira ngo kumbure hagira abaronka ibibanza uzogenda n'umwe atagira uko agira abifise bafise uburyo jewe ndabona umenga abayo bazohe
Antoine arongwe sandikaste bi muntu ya Rutana asebye guhindura ibibanza bigisha bayigishirizamo vyo kokwa yisunzwe ineza y'umwigisha ni umujyango wiwe
birashoboka ko leta ifite ingorane mu byerekeye uburyo bwo kwinjiza abakozi bashasha ariko rero gikakuba neza mu bwitonzi ntangere kandi baravye nivyo abigisha bakeneye imijyango ikenera muri bibiliya baravuga bati ibyo dashaka ko bagukorera ntubikorera abantu n'ukuri muri abo babikoze bo bafatira ingingo nk'iyo nabo nyene bubabara
ubushikiranganje bw'indira mu Burundi bavuga bico gikorwa cyo gukura abigisha ari ku mashure ariko benshi bakabashira ari bake ko iyo kirakoga mu Burundi bwose kandi ko atamugambi bafise ngo gisubiramwo Juma Edouard avugira ubwo bushikiranganje amesha ko ari ivyisunzwe ico bita ma critère de sélection mu Gifaransa mu kurinka wabigisha mu bindi bibanza batora bakoreramwo umwigisha azobona ko yahinduriwe ivyisunzwe bihonyanzwe Juma Edouard avuga yuko uyu mwigisha azoheza agasaba kurenganurwa kugatwe kiwe uburambe mu kazi indwara ngendanwa n'uburemere bw'urutonde rw'ivyigwa byo bita volume horaire ni bimwe mu vyisunzwe mu guhindura ibibanza abo bigisha ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
Arakoze Fidelite murandanya mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika iyi ni programa radio yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana ku Ijwi rya Amerika FM 104.3 i Kigali mu Rwanda mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94.9 na 95.2 kandi mushobora kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com mushobora kandi kudutora kuri Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ya internet wezitatu radio yacu voa.com
kuva kuwa mbere tariki ya 18 kugera ku ya 21 z'uku kwezi kwa 7 Ishyaka ry'abarepublikani rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio. Intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha. Icyumweru kimwe nyuma yaho abo mu ishyaka ry'abademokarate nabo niko bazabigenza. Ikoraniro kaminuza ryabo rizabera mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania kuva kuri 25 kugera kuri 28 y'uku kwezi kwa 7. Radio yanyu Ijwi rya Amerika izaba ihababereye.
We'll be right back. kimina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naliko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Muri benshi mukundi cyago cha politique Ntorere kazoza Jerome Niyonzima nongere ndabaramutse ndabahikaze Uno munsi mu kiyago cha politike dushimye kugaruka ku biganiro bihuza Abarundi hanze y'igihugu mu gihe icyicaro cya kabiri cy'ibyo biganiro giherutse kubera yarusha muri Tanzania reka twongere twumve iby'abanyapolitike n'abari mu mashyirahamwe adaranije icyicaro cya politike babona ko bikwiye kuza birashyirwa imbere muri bene ibyo biganiro nagira amakanya mugenzanje n'ugreyane aganire kuri icyo kibazo n'abatumire batatu abona bakabari umunyapolitiki Tatiana Sibomana avugira umugambwe iprona ishami rihurikiye mu mizero y'Abarundi hamwe na Hamza Vena burikukiye avugira urunani rw'amashyirahamwe adahamije icyaro cya politiki piske Burundi hamwe rero na Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta ariryo RICOM nunu Greliane ijambo ni rwawe
erega mwarasizwe ntorere kazoza
Tatiana Sibomana umuvugizi w'umugambwe iprona uhurikiye mu runana mizero y'abarundi aratubwira ibibazo nyamukuru vyoshigwa imbere muri ivyo biganiro vy'iyarusha kugira ngo ivyo biganiro bishobore gushikana abarundi ku mahoro arama kurikira Tatiana Sibomana
cyambere na mbere no kubwicanya buri mu gihugu n'icyo dutegereza gushira imbere kugira ngo n'ivyo biganiro bibandanye atabantu ariko barafata abantu ariko baranyuruzwa ngo dutore imivyimba canke ntunayitore atabantu ariko barafunga igusa atabantu bariko baraborezwa igufa n'abapolisi cyangwa imbonerakure cyangwa abakora mu iperereza cya kabiri rero nuko tubanza tukavugana icyateye izi ngorane turimo icyo nacyo si kindi niho nyango ry'amasezerano yarusha nibwo izashingira arije byavuye bivyara kiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza aho rero cyo tuvuga tuti dutegerezwa rero kuraba ingene ayo masezerano yarusha aho nyene ko imigambo yose tavuga rumwe na leta duhuriza koko atawo yakomakoma reka mbere n'abanyamahanga bafasha Burundi mbere n'abagize ibiro by'umuhuza bose baravuga ko atawuze korakora ku masezerano yarusha aho rero niho tuzoca duhagararira tuti mbe none kugira ntibayakorakore twakora iki kurumba ntituzosubira guharira ingene amasezerano yarusha yubatse canke ingene tuyasambura canke tuyasambura tugenda tuvuga tuti kugira ntasubire kurengwa cyo hobwa n'iki twebwe dusaba yuko hoca haba umugwi w'amaho wo kuraba ikurikizwa n'ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano uwo mugwi twe tugasaba yuko uwo burimwo abanyamahanga aba bantu bita muziko iyo turi mu ngorane baza gufasha barondera amahera ahantu uvuga shyirahamwe mpuzamakungu n'iry'ubumwe bwa Afurika iryo muri aka karere yase n'ibihugu byarutura bikunda gufasha Burundi Abanyamerika Ababiligi naho babanka tukaraba ibihugu mwe n'ibyo n'ubu biriko biratanga amahera kugira ngo Abarundi bashobore kuvugana mu nyuma ya tugaheza rero tukaraba ko byo bikenewe ko hoje mu Barundi bidakenewe tukanashaka tukareka tubihujeho ko duwumugurwa n'abanyamahanga gusa naho nyine twebwe ntangorane byo dutera tugaheza mbere tukagira ko tukanaraba ibihano byo tegekanye kugira ngo uwo ari we wese ashobora kuba ari ku butegetsi ubucanka zobuza kwejo hamwe yorenga kuri ayo masezerano byo ugenda gute yohanwa gute ikibazo cya gatatu ni kibazo kijanye n'intwaro yemewe n'abarundi batari bake ikamerika y'amagwa n'amakungu ko murabona ubu kubera amatora atemewe ibyayavuye mu ntibyemewe nisho gituma mubona abafasha Burundi bakuye mu makarenge dutegereza rero kuvugana ingene inzego mfata kibanza zoba zizewe n'abarundi zikizewe n'amakungu zojaho kugira ngo imfashanyo zisubire kugaruka ubwa kane rero izo nzego zimaze kuboneka nizo zoheza zigategura rero ayandi matora meza
mugize muti izindi nzego zishobora kuboneka mugira muti izihari zibanze zihave
cyari byo byose ntizemewe n'azitemewe izindi zibonetse zitegereza kuhapfa naho bamwe ushaka uriya bashobora kugumizamwe umugabo ntizoba zikiri mwitse amatora rero niwo muzi w'ingorane niwo muti w'ingorane kandi kuko niho hazoheza hakavamwo inzego sizi wena marundi na makungu inzego zime wena mategeko uko nizo dusaba tisawa tisikiri mfata kibanzo kuko nizo zo zishira hongo tubanja kusubira mwa matora tisawanza kushira hongo izituma marundi wa warahema izituma makunga subira kutangu na kutanga ifashani ibze nivyo vine nyamukuru mugabo rero muri ibze vine nyamukuru harimu ibazo vyinshi vyokuanza kukura munziri hariho guhunguri munzi kufungura babafungi ubusa kugurura ibinyamakuru na maradio na televiziyo yaturiwe n'ibindi bibazo byerekeye bivugwa ko ari amamanda yoba yarasinye wabashanke bari ya tamatohoza yabaye ivyo byose bikabanza bikava mu nzira kugira ngo habituze mu gihugu ariyo gihe natuma n'inzo nzego zishobora kuja mu bose aya matora asubira kukuja mu bose ntibagiye ikibazo cyo gusubiza imigambwe abayatswe kandi ari ntumbero yo gutinya ihiganwa kuko ibyakorewe FNL yakwasa ibyakorewe IPRONA ni gambwe yindi cyakubwa kuwe isende deputy titinya guhiganwa n'imigambwe ikomeye ivyo byose rero nibyo bizotuma haba amatora yemewe haba amatora ahurikiye mu bose urumva rero nibyo bibazo nyamukuru tuzoshira imbere mugabo muri gabane bikuru bikuru nibyo bine ariko hagati y'ibyo bindi hari ibyo bibazo umuntu agenda akura mu nzira kandi ibyo byo bitari bigoye ari ngingo ufata uti arabarekugwa ngingo utegure ejo bakarekugwa arabahungukwa umaze kwerekana ko atawusubira kwicwa ibibazo biri ku mbere yatorego nyishu ingingo ifashwe hasigara integuro aziza hasereza kubera icyo mugabo abantu buryohekwa no gusubira mu gihe gusha ivyo rero nivyo twebwe tubwiye dufise mu gwandiko twamaze mbere gushikiriza umuhuzi nibaza ko twabaye abambere mbere mu mwaka w'adasigana iprona uko rumaze yindwi hanyuma baradushimira ku ntererano twagize baranasaba ko twosha turohindura mu rurimi rw'icongereza navyo nyine twari tubihejeje ivyo vyose tuzatwarabishikirije
buri kukiye Hamza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'urunani rw'amashirahamwe ategamiye ivyicaro vya politike piske Burundi nawe nyene aragira ico avuze kuri biganiro muri Tanzania.
Bambere na mbere hoho twe muri Pike Burundi ibyo biganiro turabyamiriza. Twibutsa Barundi mbere yuko ngo babitwaye ko kugushikiriza yuko ibyo biganiro atarukiza ruzozanira Barundi kuko mwibuke neza n'igihe habaye kugerageza gutembagaza inzego z'igihugu cyo gihe abakuru b'igihugu by'akarere bari bo kubarakora inama yawe i Dar es Salaam bagiye gusamariza yo nyine cyo umukuru wa Gogo muri bo harimo mbere abari kubarakora n'abari kubaratembagaza ibyo akarishwa rumuri birangwa n'amakungu yabibonye mu Rwanda baragaragaje nikemenyamenya n'abateshejwe baci bahungira mu Rwanda barasasigwa amatera meza amahoteli meza bafatwa nk'abami mbere ubu niho bakiri mu nyuma bamwe no mu mvunzi z'abarundi barahabi ibirwaniro kubera baze gutera inzego zatewe n'abarundi arorotse tubanze twumvikane kuri iki kintu ica kabiri naco kubera Uburundi butangwa nyine buri muri umuryango waya ubu bufasha bwakabashizeho na yase eko data zeka kungure ni patingo kora to twigoro ikoma kungura kandi cyo muri yase kazungwa rero ibyo shikuye imbere muri byo bigani nuko ubufasha bwo fasha leta y'u Burundi ukumvisha u Rwanda rubandanye rushigikira imigwi itera u Burundi bubuza abarundi bashaka guhunguka ku bushake ko bata mu gihugu cyabo hanyuma kandi u Rwanda bufate abo bose bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi kuwa 13 ukwezi kwa gatanu k'umwaka uheze bashikirije u Burundi babashyira urubanza icyo nicyo cya mbere tukabona ko cyo yagikwa muri ibyo biganiro kandi nabyo ne cyamwo by'ukuri ababifitiye uburenganzira bijyanye n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi ko ntibikukiye n'amategeko mpuzamakungu nguko nasiyo zini yabishikirije mu ngingo yayo na 22 na 79 kwese twemera
hari ikibazo na cyane cyane kuri ibi by'ikiringo cy'umukuru w'igihugu twogira dutsimbega ico kibazo ku bwanyu mubona hari ico cogirwa ico kivuzwe ko muri ibyo biganiro yarusha kugira ngo gitorego umuntu
natangaye rwose nyakuba umunyesha makuru kubona kuvuga yuko hari kibazo gitubika ko nabandi kugerekeye ikiringo cy'umukuru w'igihugu sentare yaje kubaza kuri ashingiro yaci urubanza aya mana sentare yo muri aka karere nyende ko muri yase atatswe nabo nyende bari bagukanye gutegeka ubu Burundi yaci urubanza ko ibyo by'ikiringo atagira ifatiro intwa y'urupeto n'urundi zatugaza gukusa kwitoza n'amakungu y'ubusuku anwa tukako icyo ari kibazo nibaza yuko rero abantu bari kubarashaka kubaka bubaka batera indambwe bubaka bazana amazimwe cyo twibaza ko abantu bose bofasha nukuraba ukuntu igihugu cyotekana abari baronereza igihugu bakateshwa bagata Hanya mama zinze kuzatua na barundi kuwishi, akakore ligigu chavo, na barundi kukarunga mahoro.
Umukuru wishira hamge Olicom na unyene murikiki ganiro, arafisi chavuga kurivyo wiganiro. Anavuga ibibazo bikuru vyashigumbere ibiraje ishinga abarundi.
Ugambere umuntu yarondeye utuntu twagashobora kudufungura hanyuma ni byiza yuko aronka umutekano akaronka hajyama. Mu ijambo rimwe rero nuko bwicanye bwo hagarara ibyo kumva umuntu yishwe ngaha umuntu yishwe hariya ibyo bintu bigahagarara. Ikigira kabiri nuko ibibazo byoshigwe imbere nuko abantu twovayo twize ingendo yo kuvugana abantu bumve yuko ingwano nziza ari ingwano y'ibyiyumviro kuko burya ingwano y'ibyiyumviro irubaka. Ikigira gatatu nuko bobayo abarundi bumvikanye ingene bukoheza amategeko abantu bumvikanye ikintu ntibace barondera kugihonyanga n'iby'amasezerano ya Arusha ibijyanye n'ibyimashingiro iminsi yose nta hantu na hamwe haba ibiringo bitatu. Ibyo nibaza ko ari principe ntituvuga ibi by'uno musha nk'ibyejo principe zihari ubu mwa kino gihe umuntu atwara igihugu ntashobora kurenza manda zibiri. Manda igira gatatu nicyo tugifata twita manda de trois kuko nta kintu na kimwe ushobora kuba utakoze mu myaka cumi ushobora kuva kugira ukore mu yindi myaka itanu. Ibyo ntibishoboka. Abantu rero bokwiga ingendo yo kujya ku butegetsi hanyuma bakabuvako mu mahoro. Mu Burundi rero tujye tubona umengo uwo muco nturajaho. Ikindi nibaza yuko gihambaye cyane cyane cyatumwe n'iz'ingaruka mbi y'uko abantu bashaka kuguma ku butegetsi. Aha tuvuga abahari uno munsi mugabo nagenda babwire yuko twe turiko turaraba nk'umushyira muri kome turabona ko ari ingendo yamye yo kuva Uburundi bucikukira kuva umugani batari umugani ndavuga ngo Gasore yishwe na ntabyo abantu urabona ko abatava ku butegetsi badagiriwe kudeta abandi baca babirondera kubica muri buka cyungu ya demokarasi ya kiro ndadaye. Rero uwo muco yuko abantu bumva yuko batogira umuco wo guhiganwa biciye mu matora ibyo bintu bakwiye kubyiga bakumva yuko umuntu agiye ku butegetsi abumva ko hakiri kare kandi imanda ziwa zirangije mugabo kandi nubwo ugiye ko wunda kumva yuko bigenda gutyo oye ni haba abantu babi bimata kuko bice bigora. Ikindi nacyo twibaza nuko nk'iz'ingaruka mbi z'imanda ya gatatu nuko aba banyororo bafunzwe maradiyo aturiwe impunzi ziri hanze ibibazo bijyanye n'ubukene butagira izina bwugarije abarundi ibibazo bijyanye n'ibiturire ibibazo bijyanye n'ubutungane butigenga ibyo bibazo byose twebwe bikomeye byose ntitwobyigira hariya ngo bishoboke mugabo tukavayo tutumvikanye ikintu bita intumbero yo kugenderako kuko ntibyumvikana ingene nk'ubu nk'akarorero umuganga CDF dutwara ushobora kumara imyaka cumi uri kuratwara igihugu kandi ata ntambara ihari mu bisanzwe. N'iyo myaka cumi igihugu cy'u Burundi giharugwa mu bihugu bitatu bya nyuma bikenye ku isi. Ibyo bintu ntabwo ashobora kubyumva ntabwo ashobora kubisigura. Nicyo gituma twe tuvuga tuti rero abantu barakwiye kumva yuko ibibazo bihanze abarundi uno munsi ari byinshi cyane kandi batabitoreye umuti hakiri kare. Ibyo biba bigoye nta n'umuntu ashobora gutwara Burundi n'ibyo agomba bikura kuko hariho ibindi bibazo taravugwa ibibazo bijyanye n'ugurana ry'abantu ibibazo bijyanye no gukena y'amatongo n'agashomeri. Ibibazo rero tweje tubona hatabaye abantu b'abanyepolitike bicara bakiyumvira iyo Burundi buriko buraja twe turabona ko bizogora. Ibyo Burundi tuzaba kuvuga tukumvikana ingene hoba umurongo ntarengwa y'ibintu bimwe bimwe kugira ngo igihugu gishobore kuja ku murongo.
Ndagushimiye ndashimiye nabo batumire batatu mwariko muraganira nkamenyesha bari baduteze yompi ko icyo cyari gice cya mbere. Mu gice cya kabiri tukazogaruka ku ntambamizi ishobora kubangamira ibiganiro hamwe rero n'umuti uzotorerwa n'abo batumire nyene. Jerome Niyonzima nshimire kandi n'abo bariko baratwumviriza ndabipfuriza mwese kuruhanirwa mu banyu no mu byanyu ndi nawe utaha.
Cyari ikiganiro Nturere Kazoza, ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Barakoze bagenzi bacu ama umwanya twatekanije ya makuru n'ibiganiro naha ugarukiye. Turashimiye abo bose bagize uruhara mu gutororokanya no gushira hamwe ibi biganiro. Mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro. Ibiganiro bica ku Ijwi rya Amerika birabandanya, nimutangwe.